mwumvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 muri kumwe na Venuste Nshimimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda abakora umwuga wo kunganira abantu mu butabera batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko gahunda yaguma mu rugo yababuje guhura nabo bunganira.
Iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye, mu byukuri biragoye kuba kugusanga n'abametre bose bari kubaza mu magroupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute, ariko hari igihe usaba ushobora no kubisaba ntubihabwe ugasanga yenda message yawe ntigiye.
Maître Mukamusoni Antoinette umwe mu bunganira abantu mu butabera. Mu Burundi Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yatangije ibiganiro n'abahagarariye ibihugu by'ubumwe by'Uburayi muri icyo gihugu barasuzumira hamwe uburyo umubano wakongera kunozwa.
Pour notre part, il me plaît de vous réaffirmer la ferme volonté du gouvernement burundais. Notre cheval de bataille est le dialogue avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux au Burundi afin que les contentieux du passé soient définitivement vidés.
Ambassadeur Albert Shingiro yavuze ko igihugu cye kiteguye kuganira nabo bafatanya kugira ngo ibibazo birangire. Turamwumva mu kanya. Mu ntara ya Muramvya muri komine Mutegama, abanyagihugu bishyize hamwe ngo biteze imbere bashinga koperative Kazoza Keza.
Baca batora umugambi wo kuja ahantu hari amabuye baracukura amabuye mugabo abanje kubisabira uruhusha bwa mbere muri komine Rutegama ariryo iyo shyirahamwe risanzwe ririmo.
Itade nimubona umuyobozi wa koperative Kazoza Keza n'umutumire w'iwanyu. Umuntara amahanga akomeje kwamagana kudeta yabaye ejo mu gihugu cya Myanmar, arasaba ko abategetsi bafunze barimo Aung San Suu Kyi bafungurwa. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyararonse incanco za mbere za COVID-19 mu byizigiro by'uko mu ndwi zibiri ziri imbere abanyagihugu bagiye kuzotangura gucandagwa. Perezida Cyril Ramaphosa hamwe n'abandi bategetsi nibo bagiye kwakira izo ncanco zahinguwe n'ishyirahamwe AstraZeneca ku kibuga cy'indege mpuzamakungu i Johannesburg ku muhingamo w'ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bavuze ko izi ncanco zihaguriwe mu ihinguriro ryo mu Buhindi. Ramaphosa yavuze ko izi ncanco za mbere zohabwa ubwa mbere abakora mu buvuzi bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri. Afurika y'Epfo iza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afurika mu kuronka abantu benshi banduye bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane kuva umuntu wa mbere yandura mu kwezi kwa gatatu. Afurika y'Epfo ibaye igihugu kigira gatanu cya Afurika gitanguye gucandaga abanyagihugu inyuma ya Maroc, Misiri, amazinga ya Seychelles na Guinea. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko ku rwego rw'isi ibitigiri by'abantu bashasha bandura umugira wa corona bimaze indwi zitatu zikurikirana bigabanuka. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko mu gihe ibihugu byinshi bikiriko birabona abandura biyongera ko hari amakuru aremesha ko bariko baragabanuka, ariko yaragabishije ko atakwijajara no kugabanya ingufu muri urwo rugamba rwo kwirinda. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yaragiye imbere y'ayandi mareta ku isi mu gusaba gusubizaho intwaro ishingiye kuri demokarasi muri Myanmar yigeze kuba yitwa Birmania. Ni nyuma ya kudeta yakozwe n'igisirikare yakurikiwe n'ihagarikwa ry'umutegetsi w'umusivile yararongoye icyo gihugu Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi banyepolitike. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye amakungu kwiyunga mu runani bakavuga rumwe mu gusatira igisirikare cya Myanmar kigasubiza ubutegetsi cyambuye abasivile. Biden yibukije ko Amerika imaze imyaka yarakuyeho ibihano yari yarafatiye icyo gihugu kubera hari intambuko zagaragaye ko kiriko kiragana mu nzira ya demokarasi. Yongeye koko gusubira inyuma kuri iyo ntambuko bizotuma Amerika isubira kwiheza icy'amategeko avuga ku bihano bikazosubizwaho. Abahinga babiri ba ONU bajejwe iby'agateka ka muntu basaba Sudani gukingira abanyagihugu bayo mu ndyane hagati y'amoko zibera mu ntara ya Darfur no kurengutsa imbere y'ubutungane abakora ubwicanyi. Abantu 163 barishwe, amajana 217 barakomereka, abandi 550 barahunga ingo zabo inyuma y'ubwicanyi bwahuje Abarabu hamwe n'abatari Abarabu ku matariki ya 16 na 17 muri Darfur y'uburengero niyo ubumanuko. Ukundi gutana mu mitwe kwabaye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere hagati y'amoko y'aba Desigate n'aba Falata muri Darfur y'ubumanuko, ahafu y'abandi bantu 72 na 70 bakomeretse hamwe n'imiryango 100 yahunze. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere yasabye ishyirahamwe rya Buraya kurongora igikorwa cyo kugarukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani mu masezerano ya nikleyere. Inyuma yaho ibyo bihugu bibiri bidahuza kuwofata intambuko ubwa mbere mu kuyasubiramo. Perezida Joe Biden ashyigikiye gusubira muri ayo masezerano, uwo yasubiriye Donald Trump yavuyemo, ariko ashimikira ko Iran ibanza ubwa mbere gusubira gukurikiza ibyo yemeye imbere y'ibihano yafatiwe na Trump. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohammad Javad Zarif yasabye ko ibihano bivanywaho imbere yo kugira icyo igihugu ciwe gikoze. Zarif yasabye umutegetsi ajejwe iby'imigenderanire mushyirahamwe rya Buraya Joseph Borrell kugira uruhara mu gufasha muri icyo gikorwa cyo gusubira mu masezerano yasinywe kandi n'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken mu ndwi iheze yavuze ko gusubira muri ayo masezerano ya nuclear bishobora kuzofata umwanya kuko Iran isabwa ubwa mbere kugaruka gushyira mu ngiro ibyemeranijwe.
Arakoze hano yizi bigira Imana tugejeje kwa makuru avuga hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika wumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio y'inshuti ya bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com naho ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda abakora umwuga wo kunganira abantu mu butabera batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko gahunda ya guma mu rugo yababujije guhura nabo bunganira bakibaza ku butabera bahabwa mu gihe baburanishwa batunganiwe. Barasaba ko bakomorerwa kubera ko bakora umurimo wo kubungabunga uburenganzira bwa kiremwamuntu. Urwego rw'ubukenzacyaha RIB rwo ruravuga ko nta muntu wabazwa atunganiwe mu gihe abyifuza. I Kigali inkuru irambuye yateguwe na Asum Takaboyi.
Umujyi wa Kigali urangije ibyumweru bibiri uri muri gahunda ya guma mu rugo, aho inzego nyinshi z'imirimo zahagaritswe keretse nke zemerewe gukora. Ubuyobozi buvuga ko zitanga serivisi zihutirwa mu zemerewe. Urwego rw'abunganira abandi mu nkiko ntirurimo. Abakora uyu mwuga bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko byadindije imirimo yabo ndetse bikaba bifite ingaruka ku bifuza ubutabera bwuzuye. Uyu ni Maitre Mukamusoni Antoinette.
Iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye, mu byukuri biragoye kuba kukusanga n'abametre bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute. Ariko hari igihe usabana ushobora no kubisaba ntubihabwe ugasanga yenda message yawe ntigiye. Ushobora kuba ufite nk'umwavo kuri mu ntara ushaka ko ari wakunganira, kukugeraho ntabwo byoroshye adafite imodoka, byo ntibishoboka. kuko kugira ngo usabe uruhushya ugomba kugaragaza imodoka plaque n'umushoferi ubigutware cyangwa wowe ubwawe cyo gihe ushobora kunganirwa n'ubutarusha utashakaga kubera ibihe
biragira ingaruka ki
Byo byose mu by'ukuri buri umuntu yagiye gushaka umunyamategeko ashaka umunyamategeko yizeye kandi yihitiyemo ni na kwitegeko ribiteganya mu gihe udashobora rero kuko udashobora kumubona kandi ari we wifuzaga byanze bikunze biragira ingaruka kuri ku miburanire yawe cyangwa ku kwisobanura imbere y'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha harabaho imbogamizi ku bijyanye n'ubutabera
mugenzi we Maitre Kayitare Evode watangaza ko abakiriya be yagerageje kubunganira atiri wasaba uruhushya gusa akemeza ko nubwo yagize ayo mahirwe ntihagire umutangira ariko hari bagenzi be bagiye bahura n'iki kibazo
niba ufasha approach yo gusaba uruhushya kandi baguterefonye bati umuntu arafashwe akeneye umwavoka ukajya gusaba uruhushya ukazabona we ejo cyangwa ejo bundi urumva icyo gihe nyine biba ari ikibazo kuko ziriya mushya ziratinda muri rusange ntabwo zihura buri gihe n'igihe zishakira ariko njyewe ntazo nigeze nsaba njyewe njyana ikarita yanjye nkabwira abapolisi ko niba bashaka kubiverifiya mubaze porokireri ko nta muntu wanjye afunze yitwa gutya kandi ko atari njyewe mwavoka uje kumureba bireba ibintu by'umushya iyo urwatsi uyu munsi rushobora kuzaza ejo kandi umuntu wawe yagombaga kubazwa uyu munsi bikazaza ejo cyangwa se ntibinaze wenda bashobora no kurwanga simbizi ni ukuvuga ngo abavoka bakagombye kuba barashyizweho muri kuri lisite y'abantu bemerewe kugenda batiriwe basabwa uruhushya abo twunganira byanze bikunze bashobora kuhagwa kuko urumva niba ujya gusaba uruhushya ntirunaboneke cyangwa rukazaboneke rero uwunganira afunze agafungwa nta muntu afite umwunganira ibazwa rye rikimuka rigatinda akamara n'iminsi
ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Murangira Thierry umuvugizi w'uru rwego yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bashyizeho uburyo bushya abantu bifashisha batanga ikirego yasobanuye ko ushaka gutanga ikirego ashobora guhamagara ku murongo w'1666 cyangwa se bakarega bakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se bakaba bakwaka uruhushya bakagana RIB ku cyicaro cyabo uyu muvugizi asobanura ko no ku ruhande rw'uregwa nabo amategeko ateganya ko kunganirwa ari uburenganzira bwe ntakuka
icyo twemera cya mbere kandi kigomba kubahirizwa ubwunganizi n'uburenganzira bw'umuntu bw'ibanze bugomba kubahirizwa icyo gihe rero iyo akeneye umwunganizi aratubwira tukamuhamagara noneho abavoka nabo hari uburyo asaba uruhusa rwa movement mu nzego zabishinzwe akaza akamwunganira
aho niho hari ikibazo kuko hari nk'abavoka twavuganye bakavuga bati ushobora gusaba uruhushya nka saa yine bakaruguha saa cyenda cyangwa se saa munani cyangwa se ntibanaruguhe wa wundi wagombaga kubazwa bigenda gute
icyo navuze ni uko uburenganzira bwo kunganira ako bwo kunganirwa bwo ni ihame bugomba kubashyirizwa bugomba kubahirizwa uvuga ngo yasabye biratinda dushobora kumutegereza kugeza igihe agire ariko ndumva neza ko abatanga izo mpushya nabwo icyo kintu bacyumva
abatanga impushya ashobora kuba atatinda kuko yabyirengagije kuko gusa yahuye n'akandi kazi icyo gihe mwebwe se mufata umwanya wo gutegereza umwavoka ubu nta muntu mubaza atunganiwe
ntawe tubaza atunganiwe iyo akenewe kumwunganiza iyo akeneye kunganirwa ntabwo ibyo ngibyo RIB yabikora
ariko nanone mushobora kurenza ya minsi mu gihe mugitegereje wa mwavoka ya minsi mugenewe n'amategeko bunganira abantu mu nkiko basaba inzego zifata ibyemezo ko mu mirimo imwe n'imwe igikomorerwa igakomeza gukora mu gihe hari gahunda yaguma mu rugo bazongeramo iyabunganira abandi mu nkiko kuko nabo bafite umurimo ukomeye wo kurwana ku burenganzira bwa muntu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Mu Burundi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangije ibiganiro n'abahagarariye ibihugu by'ubumwe by'Uburayi muri icyo gihugu barasuzumira hamwe uburyo bwo kunoza umubano Ambassador Albert Shingiro yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuganira n'abo bafatanya kugira ngo ibibazo birangire tumwumve
Ce grand rendez-vous arrive à point nommé. Il arrive au moment où la température dans les relations
umubonano je hageze ushitse mu gihe igipimo cy'ubushuhe hagati y'Uburundi n'ibihugu byanyu cyatanguye kuduga turizera ko icyo gipimo kizogera ku rugero ruzima inyuma y'ibiganiro dutanguye twese dufite ugushaka kubitwerekeye birampimbaye kubemerera ugushaka kwa leta y'Uburundi urugamba nyamukuru ubu no kuganira n'abaterankunga batandukanye y'Uburundi kugira ngo amatati yakahise
afin que les contentieux du passé soient définitivement vidés.
Les malentendus du passé doivent définitivement vider, être vidés pour affronter cette.
Ukutumvikana kwa kahise kubwirizwa kuvanwaho kugira ngo turabe kazoza n'umwizero nk'abagenzi b'igihe kirekire tubwirizwa kwanka ku imbohe za kahise tukaraba mu nzira imwe twerekeza hamwe bashinga naye bapfasoni murabizi neza kubiduhuza bihambaye kurusha ibidutandukanya ko biruko rero nta burenganzira dufise bwo gukwega amaguru muri bino biganiro dutanguye.
Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue.
Tukiri mu Burundi abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibimenyesha makuru CNC kuri uwa mbere bagiranye inama n'intumwa za radio n'imenyesha mikuru byafunzwe cyangwa se byafatiwe ibihano muri byo bimenyesha makuru harimo radio Ijwi ry'America VOA na BBC y'Ubwongereza. Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda aragaruka ku byavugiwe muri iyo nama.
Ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyesha makuru bitandatu arivyo Radio Ijwi ry'Amerika, Radio BBC y'Abongereza, Radio Bonesha FM, ikinyamakuru Iwacu ikiriho n'ikindi cyitwa Nawe. Ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwa rwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora ari nabwo rwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikro z'abamenyesha makuru ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe. Batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara sense yasiguye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosogwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo. Abitavye iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Ico bikoze utwara rwego sense yababwiye ko hakiri ibimenyesha makuru n'amaradiyo bigifise byinshi byo gukemura cyane cyane bifise amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cyane kuri Radio Bonesha FM yibukije ko iyo radiyo yagiyitwaye muri sentare c'imanza za leta kuri administrative. Ubwo rwego sense rwasavye amaradiyo nkayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane attestation de non-poursuite judiciaire mu gifaransa. Leo Masengo aserukira Radio Bonesha FM we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe kwahubwo ari kindi citwazo canka mananiza. Abo baserukiye ibimenyesha makuru basavye nyabuna abarongoye sense kuba aribo baja kuvugana no gutungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye. Umwe muri bo yavuze ndetse kwa kamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe byose byo kugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitavye bose bavuga ko ari intango nziza gusa bashekije ko n'ikibazo c'abamenyesha makuru hafi jana bahunze igihugu co kwigwa neza bifuza ko abo bamenyesha makuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizo kwigigwa ahandi. Ubona ko hari n'abafisi imitayi mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara bobo bakavyamirira kure. Abenshi muri aba bakorera amaradiyo nka RPA, Bonesha FM, Radio Televiziyo Renaissance n'Isanganiro imbere y'uko ziturigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuba bari bahabwa ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo nabo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru Itara Burundi candikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi. Naho atitabye ubutumire Jerome Kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora.
N'ubundi twebwe twanditse dusaba yuko dukora ku mbuga ngurukanabumenyi ivyo kuba dufise icicaro mu Burundi ivyo ni nta cicaro co kuri internet kihari nibaza yuko baza kubitahura bakavuga bati baturekuriye gukora ku mugaragaro. twebwe intambamye tuhora duhura nazo nuko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'undi muntu mu kuduha makuru aratubuza ngo nituvuge uwo ari we uwo n'utatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye rero hamwe batwemerera byo bari byiza cyane na leta mbere hajya nuko ingirita bibona neza ubundi bwobwo turayifasha kuko iyo hari abari ko barayikorera nabi twavuze bitagenda neza barashobora guca bakosora
ugwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ibyo bibazo Nestor Bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradio imwe imwe yose kwayo kugira ngo ikibazo kiraba gikemugwe Pierre Clavier Nyunkuru Kigali ku bwijwi rya America
bakunze baradijwe rya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno gihunagana ni ku murongo wa FM 90.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya America iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva ijwi rya America nkuko mumaze kubimenyera buri wa kabiri dusura imwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi n'uburyo bwo kwegereza abatwumva radio ijwi rya America tugaha ijambo abanyagihugu bahanze imishinga yo kwiteza imbere uyu munsi turi mu ntara ya Muramvya muri commune Rutegama ku mutumba wa Cumba hari ishyirahamwe ryitwa Cooperative Kazoza Keza rimaze imyaka 3 nzwe mu buzi waryo ni Tade nimubona niwe tuganira ikazi kwijwi rya America
murakoze nyakubaha mumenyesha makuru nkabanda bakengurukiye abanda baramukije kandi nongera no kuramutsa abantu bari ko baranyumva kuri radio ijwi rya America
none tubwire muri makeya uducire ku mayange amavu n'amavuku y'iryo shyira hamwe cooperative Kazoza Keza
Cooperative Kazoza Keza ni ishyirahamwe ryashinzwe ahaye muri commune Rutegama kugira abarishinze bashobore kuronka uburyo bubasahiriza mu miryango ni kuvuga bikenure mu bukene baba bafise niho rero baciye baje hamwe mu gushinga iryo shyirahamwe Cooperative Kazoza Keza baca batora umugambi wo kuja ahantu hari amabuye baracukura amabuye mugabo babanje kubisabira uruhusha babanje gusaba uruhusha ubwa mbere muri commune Rutegama ariko iyo shyirahamwe risanzwe ririmo hanyuma ryongera rihabwa uruhusha n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije hamwe n'amasoko ntanganguvu
none iyo mucukura ayo mabuye mukurikiza amategeko yo kubungabunga ibidukikije ku buryo imigini idatenguka ngo yangize byinshi
cyane gose tutegerezwa gukurikiza amategeko kuko imbere yuko dutangura ibikorwa haraba ibyo bita ama etude d'impact bakaza ababicece bagapima bakaraba yuko ahantu atamasanganya hazotera ndetse bakabona yuko nibidukikije bitazohononekarira rero niho tuheze tukaronka ubwo ruhusha
mwese hamwe muri bangahe abashinze iryo shyirahamwe Kazoza Keza
iryo shyirahamwe novuga ryatanguye yiyumvirijwe abantu 12 bamaze kuja hamwe ariko ubuye bipfanye n'ukungene abantu babona umwimbu turonka no kwiteza imbere turamaze gushika ku bantu 20 ndetse hariho n'abandi bariko barasaba kugira barinjire mu gishyira hamwe
none kugira ngo umuntu abe umunyamuryango agomba iki
kugira ube umunyamuryango bwa mbere turafise amategeko atugenga hanyuma baraza bagasaba ubwa mbere wandika ikete ukandikira urongoye iryo shyirahamwe bigaca mu nama ya bose hama tukakwereka ibisabwa amafaranga atangwa kugira ushobore kwinjira kuko dukoresha amafaranga yo guhemba abakozi no gukora ibikoresho byo byo kumena ayo mabuye ndetse n'ibikoresho abakozi b'iwacu bambara kugira ntibahabure n'impanuka.
Nagira ngo nkubaze bwana nimubona abaturage baho ngaho mu Rutegama umuntu ahanyuza akareba yasanga ayo mabuye yanyu bayakoresha bakayubakisha.
Aya mabuye na mabuye bubakisha koko ndetse na muntu yoba apfa muri komine Rutegama canke mu mwanya no makomine duhana imbibe akoresha ayandi mabuye apfa handi kiretse aje kugurira mu ishyirahamwe ryacu. Tugurisha igiciro cyiza rwose ndetse kandi nibarabara rirahari n'igihiza kandi turabaha neza tukabakirana ugweze.
Kuva mwashinga iryo shyirahamwe dore hashize imyaka itatu, nizihe ngorane zikomeye mwahuye nazo?
Ingorane tukunda guhura nazo ni ukubera usanga rimwe na rimwe abakiriya barashobora kuza barashobora tukabaha amabuye ariko ntibaheze ngo batwishyure tukabaha ku ideni. Ikindi kintu gishobora kwibonekeza ni ibarabara rija aho oye kw'iryo shyirahamwe usanga ryanyereye tukabura uburyo bwo gukora ibarabara rishikayo. Ni barabara urumva ibe nitegerezwa gucamo ikani itegerezwa gucamo kandi murazi nyakubahwa yuko kugira umuntu akora ibarabara bisaba uburyo bwinshi najya ari ishyirahamwe ry'abenegihugu ntibashobora kuronka uburyo bwo gukora ibarabara neza nk'uko umuntu abyifuza. Izo nizo ngorane dukunda guhura nazo.
None hafi y'aho bakorera hari ahantu hari za resitora, ahantu bashobora kubona amafunguro ku buryo igihe cya saa sita iyo kigeze kuba babiriwe bakoresha ingufu bamena amabuye ku buryo bashobora kugenda bakabona ikintu cyo gufungura kugira ngo bagire ingufu?
Ego cyane kuko iyi koperative yacu yegereye nyine ibarabara ry'ikaburimbi iyo bita RND route nationale nimero zibiri. Ni ukuvuga hagufi yaho hariho amaresitora ibyo gufungura barabironka ata kibazo. Ndetse abo bakozi bacu bari asire twaragiye kurondera ishyirahamwe ajya amashyirahamwe yo kwishingiranira icyo bita asiransi. Ni ukuvuga ushobora kugira impanuka ni ukuvuga arashobora guca agenda akakurikiranwa hanyuma agaheza akaza akabandanya imirimo.
Mbese hari inkunga iyo ari yo yose leta yaba ibaha mu kubafasha kugira ngo namwe mwiteze imbere kandi muteze imbere aho muturuka?
Kugeza ubuye ntacyo bita imfashanyo turahabwa na leta kiretse n'uko tuyikeneye. Bimwe kimwe gusa komine irashobora kudufasha rimwe mu gusanasana iryo barabara rijayo, ariko mu bintu bijanye novuga nk'imfashanyo ziboneka nukuri nta fashanyo nime turaronka.
Mu myaka nk'itanu iri imbere muzaba mufite abakozi bangahe?
Twashaka yuko n'imiburiburi uko tuzotera tuje imbere, twashaka n'imiburiburi yuko twokoresha nk'abakozi 50 abakozi 50 b'abaperomana, ni ukuvuga bamaho. Hanyuma mu gihe tuba turose akazi nyine tuvuga ati ni keshi, tukaheza tukinziza abakozi bo ku munsi.
Mu bakozi mukoresha hari abakenyezi barimo, hari abagore barimo cyangwa mukoresha abagabo gusa?
Abakenyezi barimo, harimo abakenyezi bashika kuri 6 mugabo oye ntibaheza bagakora ibikorwa byo kumena amabuye. Abo nabo hariho ibindi bikorwa byo kwegeranya n'ibyo twokwita amabuye mato aba yasigaye ahantu bariko barapakirira bakaheza bakayigiza ku ruhande, rero hakaboneka ahandi bashyira ayandi mabuye. Abakenyezi ntibaheza bagakora ibyo bikorwa byo kumena amabuye, ndetse igikuru bakabona n'akamaro ribafitiye mu kubaha udufaranga two kwikinura mu mihanda.
Tade nimubona uri umuyobozi wa koperative Kazoza Keza ku mutumba wa Cumba komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Naje ndabongeye kubashimira, murakoze. Hanyuma nkabanongeye kubatumira n'uwundi munsi kumbure muzogira icyo mutubajije muze mutwakure. Murakoze.
Iwanyu mu ntara
aha niwe dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubere ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi abatuye ku mutumba wa Cumba muri komine Rutegama kimwe n'abanyeshuri bo muri lycée communal ya Rutegama mu ntara ya Muramvya namwe mutuye mu mujyi wa Coventry mu Bwongereza mbifurize kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.